Bindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeff Mutagoma.
Dusangire ijambo.
Urakoze cyane Karekezi. Banywanya namwe bakunzi bi radio y'u Amerika ndabahaye ikaze muri iki kiganiro kidasanzwe. Ni Pierre Clavier niyo nkuru kuri micro. Reka ntangure ndabifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2024 twamaze kwinjiramo. Nizeye ko mwabutanguye neza kandi ko nuheze wagenze neza. Kubo bitagenze neza turabaremesha tubifuriza urugendo rwiza muri ubu twatanguye. Uzobabere uwamata n'ubuki. Mwabyumvise ko tugira dusubize amaso inyuma ku byaranze umwaka uheze cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi imibano n'iterambere. Ikibazo nyamukuru cabangamiye abarundi muri uyu mwaka uheze n'ubu kikiriko mu gisata cy'ubutunzi cyagize n'ingaruka mbi ku buzima bwa minsi yose n'ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro by'ibintu byankenerwa byinshi biduga. Ijwi ry'Amerika ryaraganiriye na bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura baratubwira ingene ubwo bukene butuma batagitonda ku kazi ku masaha kubera atamiduga yo kwiyunguruza igikora ku bwinshi.
Ku bintu turiko turabamo ngaha mu gihugu hari umuntu yaba kironka icavuga. Erega umuntu aravuga kubera yiteze ko hari gihinduka. Hari ico umuntu yaba kivuga kwa hadupfuye tugenda aha turi bikankara tugenda twarapfuye umuntu aragenda kuri ako kazi yageze imana ya karonse arakagiye ko namaguru agataha namaguru kuri dukeyi waronse washoboye gusuma uko tungana twose twabaye duke ntacu ariko twabonetse ariko kabura makara yo kuduteka ni kitavugwa cyo nabana basa umuntu akuze uranywa amazi ukajya mu kihangana ubu ukubigenza kugira umwana aje ku ishuri Minervare cyari kibazo uyibirira icuya kugira ibironke none washoboye no kuyironka ehe ngo uyu mwana urabuze ine naja ku ishuri
sibye ko zitari ntanuze tubona mu ibaraba ubuzima urumva ko bitoroha nk'akarorogiye nko ku mirimo yawe ya minsi yose urumva yuko ntibikoroheza bica byumvikana yuko ibidandazwa byinshi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura na yuko hari ibyo gufungura byinshi byose biva hagati mu gihugu mu gihe yatanga igitoro cyane esansi gihari urumva yuko kugira ngo bashobore kubishikana no mu gisagara biba bigoye cyane tugasaba yuko ababijejwe bafata mu minwe bakagira ibijanse kugira ngo imirimo isubire kubandanya nk'uko byabara kuko urabona ko yuko ibintu bisa n'ibihagaze muri rusange
Ugani umbinga ibibiri bisaba uko bereme bitoroje wane ugango tonke mukabeza bishiro bigabanuke gatugiye gushi ikoro bibuze umbaga mukanya kuba umusatu ope nyamara nabe kumutikita dukonda ko ko kwa muganga kabisa yo kai
aya naina ya rosejo naina rose nifuko itandatu narara idandaza nk'umuntu cyangwa ntuna kwi kare naho randonka 30 40 50 abo twa abahora bayazana ejo twari twiteze ko baza batubwiye muti nibaronka igitoro amakara kwashika mugabo kuvejo n'uyu munsi nta gitoro bararo amakengaraha kuko yafise niyahera canicara ntekereza kuzoshika ibitoro bibonetse amakara kaza
ubwo bukene bw'igitoro bwatumye igiciro cacu kiduga inshuro zirenga zitano muri uyu mwaka uheze kubwo umushikiranganji Ibrahim Uwizeye ajejwe amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka imvo nyamukuru nuko no ku isoko mpuzamakungu igiciro cagumye kiduga
muri ino minsi ibiciro biko biduga cyane ku isoko mpuzamakungu bigaca bituma ibiciro by'igitoro biguma biduga ku mastation kubera yuko igitoro atari cyo twimbura ngaha mu gihugu wacu kandi kubera ko ibiciro by'ibitoro bishingwa ku isoko mpuzamakungu u Burundi burakogwa ko nihindagurika by'ivyo biciro ibiciro ku mastation bizogenda bihindagurika buri kwezi bisigura yuko ibiciro n'ivyaduga cyangwa bikamanuka ku isoko mpuzamakungu leta nayo izoca ihindura ibiciro ku mastation mu kubiduza canke mu kuyimanura bivanye nuko biriko biraba ku isoko mpuzamakungu.
Yamara kubwa abanyagihugu ikibazo nyamukuru nuko gikena ariko kikaguma kiduga igiciro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko hari abashaka gutobera igihugu maze bakabangamira ubutunzi bw'igihugu bigatuma n'igitoro kitaboneka. Hagati muri umwaka warayuheze yari yijeje ko umuti ugiye kuboneka.
Ikibazo cy'itora cyo cyari muri ibyo by'ubutunzi ni bitero twarose ni mu bintu byose zaje n'ubutunzi harabaye ibitero abadanda atari igitoro nayo babwiye aho umuntu muha amahera akanka kukizana yamaze kuronka amahera kugira ngo ubuzima bw'igihugu buhagarare kuko igitoro ni nk'amaraso. Hanyuma rero nta gitoro dukenye genda i Dar es Salaam mu kigega cy'ibitoro by'igihugu biruzuye mugabo umumenye ko ari babadandaza nyine badutobera ariyo bafite n'icyo biduka bikizana none yagiye akagenda akabarindwi i Dar es Salaam tugira gute urumva uyu ko ari igitero bageze mu gihugu ntibakeneye ubuzima bw'igihugu arazana igitoro akavuga ati jewe mpa amastasiyo yanje gusa iyitari rwanjye sindagiye kugira ngo abenegihugu bace baza gutonda iwawe urumva naho uwo ufise iritiro imiliyoni ijana ikaba iri irobine abibwe abantu bategereza gutonda n'ibintu badutoba tubibona nicyo bituma asigaye niyumvira nti ubu tuzava twikorera isosiyete by'ukuri nini ya leta ivyikorere ivyikore kuko bananiwe n'abantu bari babaye kubera ubusuma baza bari ba leta zose n'abandi kora kubwira indongozi nizo zizonona hagira icyo bituma kubwira yuko ahantu hari intwaro mbi itabereye ibintu bitegereza kononekara batanga ibiturire ugasanga ariko baragabura harero twirirwa turerekana ku gajisho ufashwe ntirukana.
Naho biruko uyu mwaka washitse mu mpera uwundi uratangura ingorane zikiri zose. Kubwo umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana intandaro y'ayo magogwa n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro hamwe na kamwana wa mama mu gutanga isoko y'abadandaza igitoro warongoye ishyirahamwe Parseme gishinze guhamagarira Abarundi ngo bahindure ingendo basheke ku iterambere rirama aratanga intererano yiwe.
Kuko uravye uburyo bukene kugira nk'ibitoro byinjire ni ukuvuga yuko ibitoro bya byinjire usanga amahera yokenerwa ari amahera arenga imiliyoni ijana na mirongo itatu hafi miliyoni ijana na mirongo itanu z'amadorari imiliyoni hafi ijana na mirongo itanu z'amadorari mugabo uravye nk'ikawa zishorera hanze nk'uyu mwaka ikawa zizoshorera hanze izo duha imiliyoni mirongo ibiri na zitatu z'amadorari murumva nayo akawa tuvuga tuti twoshorera niyo yambiriza n'amadovize urumva turafite icyo kibazo gitanu gihari. Ikigira kabiri ni uko bavuga bati umuntu winjiza igitoro ngahanyi ni umuntu poropore babihaye umuntu mwishyirahamwe rimwe harimo akantu agapfuka bakandi nta kuburyo yagize ingorane uca usanga biriko birangwa ku gihugu cyose kubera aba ari uwo muntu umwe. Nibazaro yuko ivyo rero bisaba igira ingorane kandi bikomeye mu gihe atana ya stock strategique
hatafashe ingamba rero zo kuzamura ubutunzi bw'igihugu amareforoma agafatwa intwari ibereye abantu imitiye mitaye y'abaguzi atunga ikinjira mu Burundi nk'uko biri kubiragara mu bindi bihugu basha tuzohaguruka na butondera.
Umuti uracari kure kuko n'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro Chantal Nijimbere yabwiye abashingamateka mu mpera z'uyu mwaka twaraye turangije ko Abarundi bakwiye kumenyera izo ngorane z'igitoro.
Kenagi y'igitoro hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi rikunda kwibonekeza riva ahanini ku bukene bw'amafaranga mvamakungu adakwiye ko yaba twari dufise amafaranga mvamakungu hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi akwiye adufasha kujya kwikenura mu bidandazwa na cyane cyane igitoro tutiyimbure hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twoguze cyo dukoresha ku mwaka wose cyangwa amezi atandatu tukagura n'icyo tubika mu bigega by'intega kazoza. Ibyo rero ku bukene bw'amafaranga mvamakungu ntibudufasha ntibunadushoboza gushobora kugura igitoro twifuza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi dushobora gukoresha uko tubyifuza. Rero navuga nti turabyemeranya yuko iki kibazo cy'ikena gitoro ku by'ukuri gikora ku kubisata z'igihugu byinshi na cyane cyane ku buzima bw'abenegihugu no bwanti hari utwigoro twinshi dupropoza mu bushikiranganje kugira ngo ahashobore kuza igitoro cya mazutu cyinshi par rapport ya essence kuko tuzi yuko ahanini imiduga ikoresha kunguruza abantu n'ibintu nyinshi abantu n'ibintu kenshi ikoresha mazutu ndetse n'amahinguriro menshi akenera gukoresha mazutu
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
mu mwaka w'ibihumbi 2023 ibanki nkuru y'igihugu yarahinduye inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 imva nyamukuru yashikirijwe no mukuru w'igihugu ko ari kwitanga abari banyegeje amafaranga y'umurengera yavuye mu bunyonyezi ibiturire n'amatungo adasiguritse Evariste Ndayishimiye yemeje ko abo baguye mu kamashu
hari abantu bivye igihugu turabibona neza kandi ubu murabibona aho umuntu azana amahera ugasakwera kwe muri banki ni kwameze yaraguye ifira ucubona ko igihugu cyarasahuwe hanyuma rero igihugu cyarasahuwe kuko amahera nari igihugu utegereza kurondera ingene ayo mahera asubira kuja mu ntumbero y'ubutunzi bw'igihugu rero ukugira ubikore uyakura ngaho hanyuma abasahuzi nabo abasahuzi baragogwa kuko iminsi yose urarira warasahuye ntushira habo n'ibyo wasahuye ugira ubwoba rero twebwe ku byo twari twiteze cyane cyane umva abasahuzi turabizi ko batazoyaza wowe wakwemera uje kwishyira habo nako wize ubu rero kwa bigoye kumenya uti kwanaka hari angahe haja ngahe rero iyo habaye abasahuzi mwe nabo usanga amahera arengeye ibyashowe icyo gihe rero ibintu bica bita agaciro nibimuvuga ngo mu bintu ngo byaduze byageze ikiburya nayo mahera ariko yica igihugu nta muntu n'umwe nabonye nari nagerageje ndavuga nti n'abafise ubwoba babona ko ari amahera biyivye ni basi niba yazana inzu bagumiriza ibanga ntibigeze bazana nicyo gituma ingingo zica zitaba zigafata natabye ndavuga nti uwohora imbwa gusa utamazimara zose rero nca nja dutangura kurimbura abantu tukaguhamagara wewe urafise amahera ngaya yazana utayazanye urayazana wongere uhanwe
mu gisata cy'ubutunzi nyene leta y'u Burundi ifitiye amabanki akorera hagati muri icyo gihugu umwenda ungana n'amamiliyaridi ibihumbi 600 by'amafaranga y'amarundi ibyo byashikirijwe n'umuhinga yananoseye iby'ubutunzi Diomede Ninteretse aheruka gukora icyigwa ku byerekeye amadeni leta y'u Burundi ifise n'icyo kogwa kugira ngo ibintu bihinduke
amadeni ubuye birateye ubwoba ibiharuro biboneka twaduheranye amafaranga arenga ibihumbi 600 by'amamiliyari ni ukuvuga ko hari amafaranga aruta kure amafaranga dukoresha ku mwaka ayo madeni ubiravye mbere ntibigoye kuraba uravye nko muri East Africa Community aho dusanzwe turi muri ibyo bihugu turamaze imyaka myinshi tutariha ubu mbere abakenya muri bako bariho bakwandikira bavuga bati na tuzobima ubutegetsi bwo gutora bufata ingingo rero iyo umaze kubona umuntu adahe aherana akahera iminsi amadeni rero ni menshi muri igihugu kandi mwibuke yuko harageze igihe amafaranga yo guhemba abakozi bakayakura mu mabanki iyo rero igihugu gifashe imigambi yo kurondera amafaranga mu gihugu hagati leta ikarondera amafaranga mu mabanki komersiyali basiye muri BRD bijya bita le bon de trésor ni ukuvuga yuko amafaranga yaje bita mu gifaransa FD bityo aba basanzwe baba privé ntibasubira kuronka amafaranga muri banki kuko baca baburana cyane cyane ko todente rece duga kuko leta yaguze ugasanga rero kuko cyo bituma uravye muri rusangi abadandaza abarundi ubuye ntibari bato bato nta ntambaze niba kironka cyane niyo bayo yaronka ntibinvestisa ngo bizane umwimbu ukwiye
kugira leta ive muri ico gihengeri ndetse inagura ubutunzi yari ihaye ihangiro yise umugambi wo mu mwaka w'ibihumbi 2040 ushira umwaka w'ibihumbi 2060 uwo mugambi ufise ihangiro yuko mu mwaka w'ibihumbi 2040 umunwa wose uzoba ufise icurya umufuko wose nawo ukagira akanoti ndetse ibigega by'igihugu navyo bikabomboka Uburundi ntibusubire kuzera inze kugira ngo iryo hangiro rishikwe ko hazonagurwa amahinguriro hagwizwe umwimbu hacukugwe ubutare bwinshi igihugu gishorere hanze byinshi kurusha ibyo kigurira hanze imwe mu nzira idasha yashyizwe imbere na leta kugira ngo n'umunyagihugu nyarucari azushikirwe n'iryo terambere n'ubworozi bw'inkwavu leta yavuze ko mu mwaka umwe umworozi w'inkwavu ashobora kuronka inyungu y'amafaranga y'amarundi angana n'umuriyo n'umwe harabamaze kwijukira ubwo bworozi nk'abaganire n'ijwi rya Amerika haba mu gisagara cha Bujumbura canke hagati mu gihugu
ishora mu mezi atandatu ashora ibiro amajana 3 by'inyama no kuvuga ibyo biri amajana 3 mba nashoye hafi nkwavu ijana n'itanu no kuvuga urukwavu rumwe rumwe ngahagenda ashobora gushora n'urukwavu rupima ibiro 3 ibiro 2 nasanga nguye mu biro amajana 3 inyuma ya mezi 6 kunyama ntiraharura bimwe byo mu maganga maganga no kuvuga ku bantu bamaze gutahura kamaro kayo iri kiraregura 1,305 abo nabatahuye akamaro kayo amaganga nayo ni fumbire imirima neza imirima igatotahara akavura n'ubukoko baba buri kubiterwa no kuvuga ayo yose turayegeranya yose agashikira hariya kuvuga ibido ibiri mu 1,607 kuko ari ubutunzi bukomeye
kandi umwavu wacu uramera cyane nicyo gituma twashimye kuri uko avuga isakamaro kandi si icyo gusa nyama yago nayo uyiriye emwe nukuri uwe nawe yavuze ngo umenya ntiwuyuwuye nari maze kubyaza hamwe rurabyara 5 ahandi rurabyara 8 kandi nagurishije 5,500 nca ndabona rimwe nararose 2,025 ngurishije 5 Chandabona kabisa ati zirina kamara njye nabonye uyifise urufise urukwavu umwanya wose urukenereye hari aho ugenderwa n'umushyitsi ugasanga umenga byari bigoye mugabo ucurutora aho buri mu gihe ufite zingahe ukazimana n'umushyitsi akamaro kagwa rero kari mu buryo bw'ishyitsi nkabonye ko rufite akamaro kandi si ibyo gusa hariho benshi bakunda kuzikoresha inkwavu burya n'ubwo yabw'urukwavu benshi baravuga ko ari umuti w'ubushe udusanga abantu benshi bahize usanga ba kometeko kuntuze kandi kesi n'umuti
naho biruko harabibaza ko uwo mugambi udakwiye wonyene canke kutazoshobora gukura abarundi mu bukene bafatira ko atasoko rihari ry'inyama z'inkwavu ko abarundi badakunda kujya akanyama kuri kwavu cane kandi ko bari bamenyereye korora ahanini inka impene n'intama gusa
dusangira ijambo
igisata cy'imibano caranzwe cyane n'ihotegwa rikoregwa abana b'abakobwa n'abakenyezi urupfu rwababaje benshi n'urwahitanye umwana w'umukobwa w'imyaka 5 yafashwe ku nguvu muri zone ya Buterere mu gisagara cha Bujumbura abakoze iryo bara bagasiga banamwishe nyina wako gakobwa Kelsey Iteriteka umwaka warangiye nabi kuri we asaba ko abakora ayo mabi bohanwa
ndagerageza ndarondeza hose ndabura bukeye mu gatondo sizere mbyutse baca bambarira ngo genda hariya inyuma y'idepo y'amakara hariho umwana yaba yahapfiri urabe yuko ari ndagenda ndahashitse aho hantu usanga umwana yakorewe ibya mfura mbi bamonize kubona umwana w'imyaka 5 amererwa nabi uko aye birababaje abo bantu bakora izo bintu bafashwe bahanwa by'intangarugero
umukenyezi Ines Kidasharira ari mu bakenyezi b'imboneza bagwanya bivuye inyuma amabi afatiye ku gitsina uyu asanzwe arimumenyesha makuru akorera I Bujumbura asaba leta ko yoshiraho itegeko rikarishe rihana abakora ayo mabi
jewe nibaza yuko ibijanye n'amabi akorerwa abakenyezi agwiriye nta muri ino minsi kuko avugwa abantu bakayamenya mu binyamakuru bakayakora ko inkuru abantu ugasanga bari ko barayaganira ko ugasanga arashitse kure uko bitahora yashitse ku mbuga ngurukana bumenyi abantu batari baki bakayamenya hamanyaze yuko ari ingaruka zo guhimiriza abantu kuvuga ibyo bakorewe abitwariye abantu gutyo bikanamenyekana hanyuma ikinije nibaza yuko gishobora gutuma igurirana ryawe mabi harimo ikijanye no guhana bitari ku rugero rushemeye abakenyezi twayaze mu Buterere akarorero baravuga yuko bishika nk'ubakitwarira ababakoreye amabi bakoreye amabi nk'umwana wabo canke bunyene mugabo ke bakaba bari hano umuntu ari ngaho mu kibano yagarutse ariko arabigamba avuga ati mbega hajya mwari mwamfungishije ibyo rero bica bitera intege n'abandi baba bafise ico cyumviro cyo gufata umuntu ku nguvu hanyuma ikindi naco tutokwibagira nuko hari uwo muco kumbure uko ugihari wo kumva yuko umukenyezi cyangwa umwana w'umukobwa nuwa bose nuwa urenganye mu bantu bamwe bamwe bata ico no kwita ubuntu batakaje ubuntu kandi rero ibyo navyo nibaza yuko bigwirira nabivanye kumbure n'amavaleur cyangwa ivuga amarangamutima bahanahana
iri tegeko n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ararinyotewe
mwari yumviye namwe ibara ry'agahomeranwa ryakorewe umwana w'umwigeme iteriteka kelisi yafashwe ku nguvu ndetse acaricwa bunyamaswa n'abagizi ba nabi turasubiriye gutera ivyatsi iyo ngendo igayitse n'abo bagizi ba nabi badahengeshanya kuza barakora ako kazi tuboneyeho gusaba ndetse n'ababijejwe bumvise ko bariko barasubiramo amategeko kongereza igihano ku cyari cyasanzwe kugira ngo bace intege abo bagizi ba nabi
benshi bakunda gushyira imbere bavuga ngo ihohoterwa ry'abakenyezi burya n'abagabo barahohotewe mu ngo ni uko batafise aho bavugira hariho abagabo bahohotewe tumaze gukorana twese turi hamwe niho tuzomenya ukuri kuri mu miryango kuri mu gihugu
ku rundi ruhande hari n'abagabo bemeza ko bakubaguwe maze bagahohoterwa ubuzima n'abagore babo uno mwaka uheze ishyirahamwe rihanira agateka k'abagabo bahohoterwa ryaharuye abagera kuri 40 biyahuye kubera ayo mabi Boniface Nduwimana arongoye iryo shyirahamwe Home and Tress
kuva mu 2021 ishyirahamwe abagabo mu gahinda ryarashoboye kumenya abagabo biyahuye biturutse ku mabi afatiye ku gitsina korerwa mu miryango bagera ku 40 mu gihugu cyose biyahujwe n'ingaruka z'ayo mabi hariho ingorane zijanye no kutitaho no gufata minenegwe ibijanye n'abagabo bataka batakamba ku kijyanye n'ihohoterwa tukaba tubibona cyane mu ntwaro no mu butungane inzandiko ziri mu Burundi zerekana kandi zivuga ko amabi akoregwa abakenyezi gusa nta rwandiko na rumwe rwerekana amabi afatiye ku gitsina akoregwa abagabo tugasaba ko izo nzandiko zohinyanyurwa nibaba bavuga amabi afatiye ku gitsina akoregwa abakenyezi bakavuga bagashyirako amabi afatiye ku gitsina akoregwa abagabo
umuhinga yanonose ibyerekeye imibano Pascal Butoyi arabifitiye insiguro
Nukuvuga ni wa mugenzo w'ikirundi bavuga bati umugabo akubiswe n'umugore aba ateye isoni aba ari umuntu amaramaje ariko birashika kuko abantu ntibanganya inguvu ugasanga yamubwiriye nabi mugabo umugabo akaca abandanya ahora ati yahuye hari igihe ucusanga yaciye amwicisha cyangwa akamwisha akamutema nk'igipanga yamusanze nk'ahantu bivara n'ikintu kimwe aba yatoye kugira ngo akorere nawo mugore umugenzo n'ubu uracatuboha cyane umugenzo w'igihe uracatuboha ko umugabo atashaka kwitwa n'umugore ngaca bivuga ahubwo ngaranumirana ni ukuvuga wakubiswe n'umugore wo bivuga abantu bakaguhanura cyangwa uwo mugore yagukubise bakamutwara imbere y'ubutungane bakamubaza gutyo umutima ukaruhuka
mu kurangiza umwaka uheze hari ikindi kibazo mu gisata cy'imibano cyateye impari nicerekeye abakundana cyangwa ababana basangiye ibitsina umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Ndayishimiye yatangaje ko abo bantu bazanira umuvumo igihugu arongoye
irivumwe cy'umugabo n'umugabo ngo barongorane umugore n'umugore barongorane ibihugu rutura biriko bihatira ibihugu bibayabaye ko bitereza gukurikiza uwo mugambi bitawemeye kufata mfashanyo bazoronka barayitwima ndababwije ukuri ni waba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana muri buke zashikesaga banagomora iki ni kiri kibazo mu Burundi jeye kubwanjye ngo mba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajyana kuri stade bakabatera amabuye kandi nta gicumuro baba bakoze nibitera sori je mbere no kubivuga sindabyumva ko nkwiye no kubivuga ni ijambo risigoye n'ugusohora mu kanwa k'umurundi tuzi aho u Burundi bwemera Imana kuva bubaho bwemera Imana imwe rudende ni nk'uko rero wambwira ngo mbega shetani ni Imana uhise mwiki tebise n'Imana ubushaka gutora shetani na shetani muri ibyo bihugu abeyo ahubwo nibaza ko bamwe mwavuga bahorumbira kuja hanze abagiye kwakira iyo migenzo baraherayo ntibatuzanire n'uri hanze ntazatuzanire
Yamara batari bake bariyamirije iyo mvugo nk'umushingwa manza Gustave Niyonzima kuri mikro y'ijwi rya Amerika yavuze ko iyo mvugo ya president Ndayishimiye ihonyanga agateka kuwo mugwi w'abantu kuri wahubwo n'igihano kiri mu gitabo mpana vyaha cyari gikwiye gufutwa
nibyo igitabo mpana vyaha kirahana abo bose barangura amabanga yabubatse bahuje igitsina ariko ico gitabo mpana vyaha ntaho gitegekanya ko bakwiriye urubanza rwo gupfa batewa amabuye ico no kwita moro pararapidasio eka ntana hamwe ico gitabo kibivuga rero turavye ingene amategeko akurikizwa no kuvuga uwo wese yoba yagirizwe ico caha arafite uburenganzira bwo kwisigura aciye mu masentare akunguruza gushika urubanza rwiwe rube ntabanduka afise abamwunganira bashingwa manza biwe bakerekana ingene bashoboye kumufasha mu byo yoba yagirizwa byose ico novuga nuko turavye ivyo umukuru w'igihugu yavuze akamo yateye n'ibintu biteye ubwoba n'ibintu biteye ko birimo amategeko n'ibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba ntangere ashobora gutonga umunsi wari we wese akicwa yicishijwe amabuye kubera ko kamo umukuru w'igihugu yo yateye avuga kandi ivyo vyose bibazwawe bizobazwawe n'ibintu rero bizonatuma n'igihugu c'u Burundi kigira ishusho mbi mu makungu kigafatirwa mbere n'ibihano n'ingingo zindi zishobora kubera u Burundi intambamyi na kanatsinda no muri kino gihe turabona ko Burundi buri mu ngorane nyinshi zugarijwe n'ubukene n'ibintu rero bije bisubiza inyuma u Burundi
nabo bahoze bitsina babisangiye baraganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko batewe ubwoba nayo majambo ya president Ndayishimiye bemeza ko batari bakwiye kuzira uko baremwe canke uko bari bongeye ko bamwe muri bo bashobora no kuzira ugwikekwe bagasaba ko bohumurizwa kuri bo ayo majambo ntiyarakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu batigiteye ubwoba kenateye amakenga nuko asa n'uwahamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemera canke uko baremwe leta z'ubumwe za Amerika zirateye umutima uhagaze n'ayo majambo y'umukuru w'igihugu mu itangazo ryayo leta z'ubumwe za Amerika zashikirije ko ayo majambo yerekeye umugwi w'abantu b'inkehwa bafatwa nk'ibicibwa Amerika ivuga ko amajambo ya president Ndayishimiye ahungabanya uburenganzira bw'abo bantu uko bari kose yamara ko bari bakwiye gukengegwa mu gateka kabo userukira Burundi mu gihugu c'Ububiligi yaragerageje gutanga umuco kuri iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ambassadeur Terence Nayiraja yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu benshi batatahuye imvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu Nayiraja yongeye koko Ndayishimiye yakoresheje imvugo yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikogwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko y'u Burundi nshutse bakunzi namwese mwarimo duteze amatwi aha niho duciye turangiriza kino kiganiro c'ivyaranze uyu mwaka uheze mu gisata c'ubutunzi iterambere n'imibano turabashimiye mwebwe mwese abari bateze amatwi iradio ijwi rya Amerika Pierre Clavin iyo nkuru mwari kumwe kuri ndasubiye kubifuriza umwaka mwiza w'2024 muzo wuje ntubage kandi uzo babere uwa matano ubuki radio ya Amerika yabali ubito chachu radio ya Amerika yabali Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Gushikiriza gushikiriza cyo tubona turayaga
Chachu.